i Newsweek di America. Ijwi ry'Amerika ryagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese duteranye ku munsi wa gatanu itariki 18 y'ukwezi kwa 12 mwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkunikije atiramije ibiganiro by'uyu munsi.
Amatora ni kimwe mu by'igihugu cyanjye cyitaho muri iyi nzira iri kundunduro. Umuvuduko mwashyizeho nta mwanya wo kwamamaza wabayeho no kwigisha abazatora.
Uyu ni ambasaderi wa Leta Zunze Amerika mu Rwanda, Erica Brox Ruggles, abwira inama nshingamateka y'u Rwanda ko batatanze igihe gihagije cyo gusobanurira abanyagihugu itegeko nshinga rivuguruye. Amajambo yashikirije yahinduwe mu Kinyarwanda na Eric Bagiruwusa. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Ikariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Mwaramutse neza Alois, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe muri ko mukurikirana ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Perezida Mahamadou Issoufou wa Nigeri amenyesha ko leta yiwe yaburijemwo abashatse gutembagaza ubutegetsi ejo ku munsi wa kane, kandi hagarika abategetsi batari bake ba gisirikare. Ibyo Perezida Mahamadou Issoufou yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa kane, mu gihe igihugu cya Nigeri cyari ko gihimbaza umunsi mukuru wo kwikukira. Amenyesha ko abagira bafata ubutegetsi bateye ikirimba ciwe bakoresheje za kajugujugu mu gihe ibirori byo kwikukira byari ko birabandanya. Amenyesha ko kajugujugu zakoreshejwe zoba zakuwe mu zisanzwe ziriko zigaba ibitero ku muhari wa Boko Haram. Muri abo basirikare bahagaritswe harimo uwigeze kuba umukuru w'ibiro bikuru by'intwara miheto. Igihugu cya Nigeria ni kimwe mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika byagiye hamwe mu rugamba rwo kurwanya umuhari w'itero ubwoba wa Boko Haram. Ayo makuru yo gushaka gutembagaza ubutegetsi aje mu gihe ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza, ariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka muri ico gihugu. Perezida Mahamadou Issoufou wa Nigeri ari mu bakandida bazohiganirwa ayo matora. Yatsinze amatora y'umwaka w'2011, amatora yasezereye intwaro za gisirikare muri ico gihugu. Mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique murambabarira, biragaragara ko abanyagihugu bemeje ku bwinshi bwirizwa nshingiro rishasha ritumbere guhagarika intureka yari imaze imyaka irenga itatu hagati y'abamizirima n'abakristu. Ibiharuro by'imfatakibanza by'ayo matora ya referandumu yabaye ku munsi wa Mungu vyerekana ko 90% ry'abanyagihugu batoye ego. Umuhari utabara imbabare Croix Rouge umenyesha ko abantu batanu bishwe mu mugwa mukuru Bangi, abandi bashika 20 barakomereka mu ntureka y'amasasu yabaye hagati y'abashigikiye hamwe n'abadashigikiye ayo matora ya referendum. Ku munsi wa gatatu abantu baharubwa mu majana barihaye amabarabara bajya ku cicaro c'inteko za ONU zishigikiye amahoro kiri Ibangi, basaba ko abansi b'amahoro birukanwa muri ico gihugu. Mu gihe iryo bwirizwa nshingiro rishasha ryotogwa ego rikarengana, umukuru w'igihugu azokwiyamamariza ibiringo bibiri by'imyaka 5-5. Igisirikare nta butegetsi kizoba kikigira, kandi hazoba hari umwidegemvyo mu vy'amadini. Amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka nayo atekanijwe mu mpera z'uku kwezi turimwo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe umubanyi kandi akongera akaba n'umugenzi wa wa mugore n'umugabo wiwe baheruka kwica abantu 14 muri leta ya California mu ndwi zibiri ziheze. Uwo muntu azwi ku izina rya Enrique Marquez yahagaritswe jo kuwa kane yagirizwa kuba ari we yaguriye inkoho abo bantu. Igipolisi c'iperereza ca FBI kimwagiriza kuba yarashigikiye ibikorwa by'iterabwoba. Yagirizwa kandi kuba yakoresheje ibinyoma mu kugura inkoho no gukora amanyanga mu bijanye no gusaba ubuhungiro hano muri Leta Zunze za Amerika. Mu gihe ivyo vyagirije ivyo bimagira, azoca afungwa imyaka ishika 35. kubona uwo Enrique yaraguriye inkoho abo bantu no kuba atavuniye akagohe ubutegetsi umugambi gayitse Faruke n'umugore wiwe gukora ubwicanyi bari bafise bifise ingaruka mbi ivyo vyatangajwe jo ku munsi wa kane na Alain Decker umushingwamanza mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ku Bushinwa naho umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamike uri mu isekeza ryo kwinjiza muri uwo muhari abashinwa bo mu idini rya Islam ngo bifatanye nawo mu rugamba urimwo. Video yashikirijwe n'uwo muhari mu rurimi rw'ikimandare rukoreshwa mu Bushinwa yatumye Ubushinwa butera kama makungu gukorera hamwe mu kugwanya ibikorwa by'iterabwoba. Huwa Chunyinge avugira ubushikiranganje bw'ubushinwa bw'imigenderanire n'amakungu yamenyesheje ko mu gihe hari ibikorwa by'iterabwoba atagihugu gishobora kwikorana ibyo bikorwa byo kugwanya byonyene atamakungu akwiye kuja hamwe mu kugwanya ubwoko bwose bw'iterabwoba. Rafaelo Pantucci nawe umushakashatsi mu bijanye n'umutekano mu kigo Royal United Services Institute cyo mu Bwongereza amenyesha ko Ubushinwa butandukiriwe n'uwo muhari kuko buriko burakora ibikorwa bikomeye by'iterambere mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati no muri Afrika. Ati akarorero n'abategetsi batatu b'abashinwa bakora mu by'indarayi biciwe muri ca gitero giheruka kuba mu hoteli Radisson muri Mali. Ubushinwa kandi buheruka gusaba makungu kuja hamwe mu kugwanya iterabwoba mu nama yabaye muri indwi mu gisagara Shanghai yahuje ibihugu bitandatu by'Uburayi na Asia.
Urakoze ya Louise ku makuru heje kudushikiriza. Ejo ku munsi wa kane ku mugoroba barundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barateramiye imbere y'ingoro ya Perezida Barack Obama mu ntumbero yo kwibuka abarundi bahitanywe n'ubwicanyi burangwa mu Burundi. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yari yahishikiye, reka tumutege amatwi.
Nivyo Frederic, imbere y'ingoro ya President wa America Maison Blanche abarundi baba muri America bahahuriye aho bari bitwaje amabuji mu ntumbero yo kwibuka abarundi bamaze gutakaza ubuzima bwabo kuva ibibazo bitanguye mu Burundi. Mu bari baje harimo abarundi n'abanyamahanga. Mu bashikirije amajambo harimo Jean Berkmans Manirakiza ari mu bari bateguye uko guhura kw'abarundi. Twatanguye tumubaza icyatumye bahurira imbere y'ingoro ya Perezida wa Amerika Maison Blanche nico bashaka gushikako.
Ego murakoze Fidele, nkuko mubizi byashitse mu Burundi mu minsi iheze aho abantu batari bake bishwe hama igihugu kikaja mu kigandaro. Natwebwe mu bari muri Amerika canke abari hafi muri Washington twashatse kwifatanya na bene wacu b'abarundi ngo twerekane umubabaro wacu, hama niho twaza tugahurira imbere y'ingoro ya y'umukuru w'igihugu cya Amerika President Barack Obama. Hama turaza twerekana yuko natwebwe byatubabaje, hama tugashaka nuko tubwira bene wacu bari mu Burundi imiryango yabuze tukayihoza, hama tugasaba nuko ubwo bwicanyi bwohagarara vuba bwango kuko birateza rubga izina ry'igihugu birateza isoni igihugu. Turavye hariho abantu batari bakeya, harimo Barundi, harimo n'inshuti z'u Burundi, abanyamerika, hariho n'abandi bava mu bihugu bya Afrika. Nabone bavuga bati ibibaye mu Burundi biratubabaje gose, natwe tuje kwifatanya namwe kugira ngo twerekane yuko turi inshuti n'abavandimwe b'u Burundi. Hari haje no userukira Perezida Obama yashitse kudusanga nawe ne kwifatanya natwe muri uwo mubabaro. Ni ibintu abantu yitavye neza kandi twabishimye.
Ko bariko babumviriza nikihe mwobabwira?
Icyo tubabwira nuko dusaba yuko ubwicanyi buri ko buraho mu Burundi bwo hagarara bidafashe umwanya kugira ngo igihugu gisubire mu mahoro. Nuko abo bariko barica abanyagihugu bo bihagarika ubunyene hama ikindi nacho tukaba dusaba yuko kubera ivyo babahora ari uko boba baragiye mu myerekano canke badashigikira ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza ivyo n'uburenganzira abanyagihugu bose bafise byo kutiyumvira kumwe ra nkuru nziza tugasaba yuko kandi abo bariko barica abantu abo subira mu biganiro bakaganira n'abarundi bose kugira ngo ico kibazo bagitorere inyishu abatarinze kubanza kwica abanyagihugu b'abarundi.
Murakoze, turabashimiye.
Yego, murakoze Fidel.
Umushikiranganji ubwongereza ajejwe ibibazo vya Afrika yateye akamo leta y'u Burundi kayisaba gukora ibishobotse vyose kugira ngo ubwicanyi buhagarare mu gihugu. Inyuma y'urugendo rw'umunsi umwe yagize I Bujumbura ejo ku munsi wa kane, umushikiranganji Dadridge yabwiye abamenyesha makuru ko hategerezwa gutunganywa mu maguru masha ibiganiro bihurikiyemwo imirwi yose na cane cane abaherutse guhunga u Burundi. Amajwi y'umushikiranganji James Dadridge asubirwamwo mu Kirundi na Eloge Willy Kaneza, umenyesha makuru I radio Ijwi ry'Amerika I Bujumbura.
I'm here in Burundi as part of a regional tour. I've been in Uganda, I've been in Rwanda, and today in Burundi.
Ndi hano mu Burundi, mu ntumbero y'urugendo nagize mu karere. Naraciye mu Buganda, mu Rwanda, none uyu munsi ndaha mu Burundi. Icanzanye ni ukuvugana n'abategetsi ivyerekeye ingorane ziri ngaha mu Burundi. Hari ibintu byinshi bibabaje cyane. Abantu bamwe baranyuruzwa bakaburwa irengero ryabo, abandi nabo bakagandagurwa. Ibi rero bitegerezwa guhagarara vuba bwangu. Ni uruhara rwa leta rwo kubikora kandi kemera no kuja ku meza y'ibiganiro. Ndinginga impande zose kuja mu biganiro bihagarikiwe na President Museveni I Kampala. Ivyo biganiro bitegerezwa kujamo imigwi yose atanu mu akumiriwe. Aha nshatse kuvuga abasigaye mu Burundi n'abaherutse guhunga. Ntibishoboka kuba ibiganiro by'uruhande rumwe, ahubwo bitegerezwa kuba ibiganiro vya bose.
Aho bukira mu Rwanda, abanyarwanda baritaba itora ry'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro referendum. Abategetsi bagize inteko nshingamateka ejo ku munsi wa kane barasiguriye abategetsi baserukira ibihugu vyabo mu Rwanda ivyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro. Abaserukira ibihugu vyabo baragaragaje impungenge kuri iryo tora. Leta yashizemo imbaraga zidasanzwe ku buryo abanyagihugu bashobora kuba batazi ibiri muri iryo tora. Abagize inteko bavuga ko ata mpungenge kuko ibiganiro bihagije byabayeho. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa niwe yaduteguriye inkuru.
Mu biganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ku mpinduka zabayeho ku itegeko nshinga, abagize inteko ishinga amategeko basobanuye ko ibyo byose bishingiye ku busabe bufata umuzi mu 2010, ariko ko byagaragaye kuruta muri uyu mwaka wa 2015, aho abasaga miliyoni 3 banditse basaba ko itegeko nshinga rihinduka bwana Kagame akabona amahirwe yo kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Inteko yasobanuriye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko rubanda rwasabaga ko ingingo y'101 yahinduka. Bavuze ko mu kwihindura yavuye ku myaka 7 ijya kuri 5 mu rwego rwo guhuza n'akarere. Aho ni kuri manda za Perezida wa Repubulika. Bavuze ko hari n'izindi ngingo zitari zijyanye n'igihe bavuguruye, kandi ko kubwo kubahiriza ibyifuzo by'abaturage bashyizeho imyaka 7 y'inzi bacyuho mbere yo kwiyamamariza imyaka 5 kuwazatorerwa kuyobora nyuma ya 2017. Ibi babikoze habura amasaha ngo referendum yemeze iri tegeko nshinga itorwe mu Rwanda. Abahagarariye ibihugu byabo bibanze ku muvuduko inteko yashyize muri iyi referendum cyangwa se kamaramaka. Baribaza niba abaturage barasobanukiwe ibyo bagiye gutora kandi hatarabayeho igihe gihagije cyo kwijyaho impaka zisesuye. Madame Erika Bax uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yabajije icyo kibazo, ariko abanje kuvuga ko igihugu cye kitigeze gihindura umurongo gihagazeho. Yahuje na Madame Frederic Deman uhagarariye Ubuholande n'uhagarariye Umuryango w'Ubumwe bw'Ibihugu by'Uburayi. Amatora ni kimwe mu by'igihugu cyanjye cyitaho muri iyi nzira iri ku ndunduro. Umuvuduko mwashyizeho nta mwanya wo kwamamaza wabayeho no kwigisha abazatora.
There is no intention to release publicly.
Kuri byinshi mwavuze ko nta mpamvu yo gushyira ahagaragara inyandiko igaragaza impinduka. Ubwo rero ikibazo cyanjye ubu ni bangahe bazi bigiye gukorwa n'uko bazatora.
My question would be what has been the space for the
ikibazo cyanjye n'uwuhe mwanya mwahaye rubanda mu kwigisha ndetse yewe n'ubushobozi kubatemeranya n'ivugururwa.
Not agree to this revision.
Senateri Tito Rutaremara rumwe mu banditsi itegeko nshinga ryo mu 2003 rigiye kuvugururwa yasubije ko habayeho igihe gihagije cyo kujya impaka kuva mu 2010 ku maradiyo televiziyo mu mbuga nkoranyambaga n'ahandi.
2013 went up Mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu byarakomeje, muri bibiri na cumi na kane tujya impaka. Sinshobora kukubwira inshuro twagiye impaka ku maradiyo na Green Party, kuko ariryo shyaka rimwe ryabyamaganaga n'abandi bantu, keretse mutubwire ko twagombaga kubaha igice cy'ikinyejana, naho ubundi birahagije. Ikibazo cy'inziba cyuho y'imyaka irindwi nabwo abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bibajije n'ibivugururwa ry'itegeko nshinga rivuze inziba cyuho. Babajije n'ibyo myaka irindwi izaba ari umwihariko kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Senateri Mike Rugema yabahaye igisubizo.
The transition period is not automatic. That is not what the revision implies.
Inziba cyuho si ibintu bihita byikora, si iby'ivugurura bivuze. Icyo bisaba ni uko ubuyobozi buriho buzahabwa amahirwe kimwe n'abandi banyarwanda bashaka kwiyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika. Ni amahirwe, si impano ipfa kwikora, ni amahirwe. Rero hagomba kubaho amatora. Ivugurura si ibintu bihita byikora, ni amahirwe yo kwiyamamaza, bikwiye kumvikana. Ni amahirwe, si impano nk'uko byumvikana, nibyo?
It is an opportunity. It is not a gift as you would like it to be to sound. Okay?
Nyuma y'ibi biganiro twabajije Senateri Rugema ikibateye gusobanurira amahanga iby'itegeko nshinga. Ku munota wa nyuma yahakanye ko nta gitutu kiri kuri Leta y'u Rwanda. Nibutse gusa ko amatora ya referendum ari kuri uyu wa gatanu, mu mahanga bakaba bayatangiye kuri uyu wa kane. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ejo ku munsi wa kane itariki 17, abanyarwanda baba hanze igihugu baritavye amatora ya referendum ku ihindurwa y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Rwanda mu 2015. Kandi hose ku isi, abanyarwanda baba mu gisagara ca Washington DC nabo nyene baritavye iryo tora. Umumenyesha makuru Edi Rwema yarakurikiranye ico gikorwa.
Uruzinga rwagaze gutya kwanza bwa mbere, amahonge uruzinga kandi bwa kabiri gutya. Akamenyetso ukoresha ni ivi.
Uwo ni uhagarariye amatora ku cicaro cya ambasade y'u Rwanda i Washington DC, asobanurira uwaje gutora uko azinga urupapuro rw'itora ubwo aza kuba arangije gutora. Kimwe n'ahandi ku isi, abanyarwanda batuye muri Amerika bitabiriye igikorwa ku itora rya referendum ku itegeko nshinga ry'igihugu. Icyo iri tora rivuze ni uguhamya cyangwa guhakana ivugurwa ry'itegeko nshinga ry'u Rwanda nk'uko ryahinduwe muri uyu mwaka. Lawrence Manzi, umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda, yabwiye Ijwi rya Amerika ko igikorwa cyo gutora cyatangiye neza kandi ko gikomeje kugenda neza.
Igikorwa kirimo kugenda neza kuva ejo, abakozi bacu n'abandi bahagarariye amatora baragiye bagezeyo. Mahoro, igikorwa cyatangiye kirimo kugenda neza. Ubwo tura aho tuza kumenya nyuma ubwo ni California, kuko ngira ngo amasaha yaba ari inyuma, ariko turizera byose ku biri bukorwe bikagenda neza. Aho bizakorerwa harateguwe, community zacu z'abanyarwanda zibifitemo uruhare. Icyo kivuze rero kuri twebwe, mbona ari nk'agaciro k'umuntu, aho umuntu wihitiramo ibikubera, ibikubereye byaba ari ubuyobozi, byaba ari imibereho. Kuko ngira ngo abanyarwanda gusaba ko hagira ibihinduka muri constitution ni uguhitamo ibyo, urahitamo ikikubereye nk'ubuyobozi, imibereho myiza, kuko turashaka gukomeza legacy nziza y'ubuzima bwari buhari, bwari bufite.
Biteganyijwe ko abanyarwanda batuye hanze y'u Rwanda bagera ku bihumbi hafi 40 aribo batora kuri uyu wa kane. Abarenga 400 ngo nibo biyandikishije kuzatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jean de Dieu Ndahiriwe ayoboye ishyirahamwe ry'abanyarwanda batuye muri Washington DC, Maryland na Virginia. Kuri we ngo itora rya referendum ni amahirwe ku banyarwanda nkawe.
Kuri njye nk'umunyarwanda utuye muri iki gihugu, iri tora ni amahirwe kuri buri munyarwanda wese kugira ngo bagire uruhare mu kwitorera ubuyobozi cyangwa se imiyoborere y'igihugu cyabo. Rero umunyarwanda wese akwiye kunezezwa nuko afite uruhare rwo kuba nawe yaza akitorera.
Ese mwigeze mugira umwanya wo kugira ngo mwigishe, mukangurire abanyarwanda batuye hano icyo uwo mushinga w'itegeko uvuze, kugira ngo nibajya gutora batore bazi icyo batora?
Byo abanyarwanda muri Amerika bahamagarirwa gukora cyangwa se basobanurirwa ni bimwe n'ibirimo kubaho mu Rwanda.
Itora rya referendum ribaye mu gihe hari ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kwikoma mu Rwanda bisaba Perezida Paul Kagame kuva ku butegetsi mu mwaka w'2017. ubwo manda ye ya kabiri izabirangiye. Icyakora Bwana Lawrence Manzi, umujyanama wa mbere wa ambasade y'u Rwanda hano i Washington, asanga icyifuzo cy'abanyarwanda ariyo demokarasi ko nta yindi isumbye iyo ngiyo.
Nababwira ko bajya kongera kwiga icyo demokarasi ari cyo. Demokarasi ni abantu, uburenganzira bw'abantu guhitamo ibyo bashaka. Nababwira none ko basubireyo bakumva icyo umunyarwanda ashaka. Kuko umunyarwanda we yasabye icyo ashaka, byakabuze ko umuntu wese yubahiriza. Niba tuvuga demokarasi nyine twese uko tuyizi, buri muntu wese yubahiriza icyo umunyarwanda yasabye.
Ibi kandi byanashimangiwe na Jean de Dieu Ndahiriwe, uhagarariye abanyarwanda mu gace ka Washington DC.
Abanyarwanda nibo babishatse, abanyarwanda nibo babihisemo, abanyarwanda nibo babisaba, ntabwo ari perezida ubishaka ngo bisaba abanyarwanda. Aho abanyarwanda muri rusange rero ku Rwanda kubahiriza ubushake bw'abanyarwanda n'ibyifuzo byabo muri rusange niyo demokarasi. Abanyarwanda nta yindi demokarasi sumbyingi.
Amakuru dukesha ubuyobozi bwa ambasade y'u Rwanda hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko itora rya referendum ryabaye no mu yindi mijyi 10 irimo New York, Dallas muri Leta ya Texas, Oklahoma City muri Leta ya Oklahoma, Atlanta muri Leta ya Georgia, South Bend muri Indiana, Grand Rapids muri Leta ya Michigan, Los Angeles muri Leta ya California, Portland muri Leta ya Maine, Dickinson muri Leta ya Dakota ya Ruguru na Buffalo muri Leta ya New York. Edirwema, Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho abanyagihugu byasohoye icyegeranyo kivuga ko iyo abatuye isi bahuye n'ibituma bava mu byabo nk'intambara, imyuzure y'amazi, ibiza n'ibindi, abagore n'abana aribo bahura n'ingorane kurusha abandi, kandi rimwe na rimwe ntibaronke n'imfashanyo bakeneye. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumutakabuye.
Iri shami ryawo rivuga ko miliyoni ijana z'abatuye isi bavanywe mu byabo ku mpamvu zinyuranye bakeneye gufashwa. Muri abo abangana na miliyoni 26 n'abagore n'abakobwa. Uyu muryango uvuga ko kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira, isi aribwo yagize impunzi nyinshi mu mateka. Abantu miliyari imwe batuye isi, ubuzima bwabo bwagiye mu kaga k'intambara, ibyorezo n'ibiza. Birushaho gukomera izo mpunzi ari iz'abagore cyangwa abakobwa, kuko bahura n'ingorane zo kubyarira mu buhunzi, ndetse ni nabo benshi bagerwaho n'indwara z'ibyorezo. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga ko iyo habaye impamvu ituma abaturage bava mu byabo, abagore n'abana bahazaharira. Abagore batwite cyangwa bafite abana bato bavuye mu gihugu cy'u Burundi ku mpamvu z'ubuhunzi, bacumbikiwe mu nkambi y'impunzi ya Mahama, bahangayikishijwe n'ubuzima babayemo. Uyu mubyeyi n'umwe mu babyariye muri iyo nkambi.
Urabona nk'iyo ubyariye mu nkambi ntubona ibintu bishimishije. Impunzi z'umwana ntuzibona. Kandi ikindi cyongeye ntubona n'ifunguro rihagije ry'umubyeyi aba yabyaye, namwe murabizi. Nizijya ntete nyene turya, namwe murazi ukuntu umubyeyi yabyaye bameze. Ikindi nabonye kidashimishije ni kurara hasi ufise inda cyangwa wabyaye. Ibyo bintu nabyo bana bidashimishije. Iyo bazanye matera ziraza tukabona imodoka zije, tukibaza ngo bazoziduha, ntitumenye ahantu ziherera. Ubuzima bw'umuntu ufite uruhinja cyangwa bw'umuntu atwite, yandi mondareba biragoye, biratugora twebwe abadamu cyane.
Minisitiri wo gucyura impunzi w'u Rwanda Serafine Mukantabana yavuze ko u Rwanda rugerageza kwita ku bagore n'abakobwa bahunze ku buryo bw'umwihariko.
UNFPA yaje muri response kugira ngo ikibazo cy'abagore, ikibazo cy'abana bakobwa nacyo cyitabweho. Mukaba mubona ko bashoboye gukora biriya byose bakoze byo kuzana gahunda yo kuringaniza imbyaro mu nkambi, bakazana gahunda yo gutanga udukingirizo kugira ngo natwo dufashe muri iyo gahunda yo kurinda indwara imbyaro zidateganyijwe, ariko no kurinda indwara zinyura mu buryo bw'ibitsina, bw'impuzabitsina. Hakazana kuba bafite no kuba baha abagore n'abakobwa ibyangombwa bakeneye by'ibanze, nko kubafasha mu gihe bagiye mu mihango, bakabaha ibikoresho by'ibanze kugira ngo ibyo bibazo bitabakomerera.
Kugeza ubu Leta y'u Rwanda yagerageje gukemura ikibazo cy'abana bataye amashuri bahungiye mu nkambi ya Mahama, ishyiraho uburezi bw'imyaka 12. Ariko ikibazo cy'abigaga mu mashuri makuru na za kaminuza bahungiye mu Rwanda bo ntibarabona igisubizo kirambye. Minisitiri Mukantabana asobanura aho guverinoma y'u Rwanda irimo kugishakira igisubizo kirambye.
Ku kijyanye no kwiga amashuri makuru haracyari ikibazo. aracyari ikibazo kuko nta framework dufite mu nkambi ya Mahama yo kwa twabana ngo turashyiraho ubwo amashuri makuru, ariko hari n'icyizere kuko turi kubikorana na Ministeri y'Uburezi kugira ngo tuzabahe liste y'abanyeshuri bari basanzwe bari mu mashuri makuru bari muri za universite, kugira ngo barebe uburyo kibashobora gufashwa bakiga muri gahunda isanzwe ya leta bafashijwe nk'uko n'abanyarwanda batishoboye bafasha.
Ikibazo cy'uburenganzira bw'impunzi cyavuzwe muri raporo y'ikigo Refugees International gikorera i Washington yasohotse kuwa mbere w'iki cyumweru. Iyi raporo yavugaga ko impunzi z'abarundi zitwarwa mu mitwe y'abarwanyi. Ministri avuga ko ibi bikubiye muri iyi raporo ari ibihuha batata umwanya.
Icyo navuga nk'uko biragira n'agarika ubona ko ari ibintu abantu bari kugenda bashyiramo, bashobora kuba bafite ibindi bintu bagamije biri politike, njye niko navuga, ugasanga bari kubyinjiza mu bintu nka biriya kugira ngo barangaze abantu, ariko twebwe ntabwo dushaka abantu baturangaza. Afite ntabwo twashatse kumwe importance.
U Rwanda rucumbikiye impunzi zirenga 140,000, kimwe cya kabiri cyazo kigizwe n'impunzi z'abarundi ziherutse guhunga igihugu cyabo mu minsi ishize. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe, ariko imbere yaho reka tubibutse nshamake makuru twabashikirije. Alois
Bakoze Fredi. Perezida Mahamadou Issoufou wa Niger amenyesha ko leta yiwe yaburijemwo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe jo ku munsi wa kane, kandi hagariko abategetsi batari bake ba gisirikare. Perezida Mahamadou Issoufou yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu jo ku munsi wa kane mu gihe igihugu cya Niger cyariko gihimbaza umunsi mukuru w'ikwikukira. Amenyesha ko abagira bafata ubutegetsi bateye ikirimba ciwe bakoresheje za kajugujugu mu gihe ibirori byo kwikukira byariko biraba. Ndanya ayo makuru yo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe aje mu gihe ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka uzahatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka. Perezida Mahamadou Issoufou akaba ari mu bakandida bazohiganirwa ayo matora. Mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique biragaragara ko abanyagihugu bemeje ko bwinshi bwirizwa nshingiro rishasha ritumbereye guhagarika intureka ya imaze imyaka irenga itatu hagati y'abamizirima n'abakristo. Ibiharuro by'imfata kibanza by'ayo matora ya referendum yabaye ku munsi w'Imana byerekana ko 90% y'abanyagihugu batoye ego. Mu gihe iryo bwirizwa nshingiro rishasha ryo togwa ego rikarengana, umukuru w'igihugu azo afise uburenganzira bwo kwiyamamaza ibiringo bibiri by'imyaka 5-5. Igisirikare naco nta butegetsi kizoba kikigira, kandi hazoba hari umwidegembyo mu bijanye n'amadini. Amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka muri ico gihugu ategekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Hano muri Leta Zunze z'Amerika naho Leta Zunze z'Amerika zafashe umubanyi akongera akaba umugenzi wa wa mugore n'umugabo baheruka kwica abantu 14 muri leta ya California mu ndwi zibiri ziheze. Uwo muntu azwi ku izina rya Enrique Marquez yahagaritswe jo kuwa kane yagirizwa kuba ari we yaguriye inkoho abo bantu. Igipolisi cy'iperereza cya FBI kimwagiriza kuba yarashigikiye ibikorwa by'iterabwoba. Yagirizwa kandi kuba yakoresheje ibinyoma mu kugura inkoho no gukora amanyanga mu bijanye no gusaba ubuhungiro. Mu Bushinwa naho umuhari w'iterabwoba wa Leta Islamike uri mu isekeza ryo kwinjiza muri uwo muhari abashinwa bo mu idini rya Islam ngo bifatanye nawo mu rugamba urimwo. Video yashikirijwe n'uwo muhari mu rurimi rw'ikimandare rukoreshwa mu Bushinwa yatumye Ubushinwa butera kama makungu gukorera hamwe mu kugwanya ibikorwa by'iterabwoba. Hua Chuying avugira ubushikiranganje bw'Ubushinwa bw'imigenderanire n'amakungu yamenyesheje ko mu gihe hari ibikorwa by'iterabwoba biriko biraba nta gihugu gishobora kubyikorana cyonyene. Ati amakungu akwiye kuja hamwe mu kugwanya ubwoko bwose bw'iterabwoba.
Tumwese mkonda iladio hejuja Amerika, vigani utuateguriye mwaka kanya vigaru kingaha. Tumoneho kanda kanya huko shimira, engineer ya dufashije mwinga bugizi uma. Hamungi naba dufashije kwegeranya vigani utuateguriye. Kuli miko mwalikumu na Frederike Nkunikije, makuru na yu, mwashikirijwa na Alois Bigirimana. Mwakoze kudutega matukui, turabifurije, amahoro, numusibuiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza hano i Washington DC muri studio ya karindwi kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga. Itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu. Uyu munsi wizihijwe mu gihe mu karere k'ibiyaga bigari hakomeje kuvugwa ibibazo bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Kuva mu kwezi kwa kane ubwo hatangiraga ibibazo bishingiye kuri politike, haravugwa ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu nk'ubwicanyi busigaye buba hafi buri munsi, gufunga ibitangazamakuru n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mu butumwa bujyanye n'uyu munsi, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, Dawn Liberty, yafatiyeho yandikira ubutumwa Abarundi ati ni ngombwa kubahiriza uburenganzira bw'Abarundi bose. Guverinoma y'u Burundi igomba kurengera uburenganzira shingiro bwose bwa buri kiremwa muntu.
Ambasaderi Liberi yakomeje avuga ati kuri uyu munsi w'uburenganzira bwa muntu nsabye abarundi bose guhagarika ubwicanyi no gutahiriza umugozi umwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu gihugu. Nshishikarije abarundi bose by'umwihariko urubyiruko kubaha uburenganzira shingiro bwose bwa buri kiremwa muntu, nibyo bizasubiza Uburundi mu nzira y'amahoro. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika I Bujumbura Don Liberi aributsa abarundi ingufu zihambaye bafite, ingufu ziri mu rubyiruko rugize igice cy'abaturage bose hamwe kingana na 60%. Ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu kandi buri mu byibanzweho mu nama yahuje intumwa z'u Burundi n'iz'umuryango w'ibihugu by'Uburayi ubwo bagiranaga ibiganiro ku masezerano y'ikotonu kuri uyu wa kabiri. Umuryango w'Uburayi urashinja u Burundi kubangamira uburenganzira bwa muntu. Bimwe mu byavuzwe n'uwo muryango turabigezwaho na mugenzi wanjye Fidele Niyongabo.
Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubona ko Leta y'u Burundi itubahirije ibintu bihambaye biri mu ngingo y'icyenda y'amasezerano ya Cotonou. Ibiganiro na Leta y'u Burundi byatumye haba imibonano hisunzwe ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou mu mugambi wo kwihweza kugena ibintu byifashe mu Burundi n'inyishu zishoboka kugira byubahirize ibintu nyamukuru biri mu ngingo y'icyenda y'ayo masezerano, no kuvuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu, imigambi ya demokrasi na Leta igendera ku mategeko. Inyuma y'imibonano yabereye Brussels ku itariki 8 z'ukwezi kw'12, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wateze amatwi ibyashikirijwe na Leta y'u Burundi n'ukwiyemeza kwayo kuvyerekeye gutomora neza ku bibazo byabajijwe. Yamara umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubona ko ibyashikirijwe na Leta y'u Burundi kuho ihagaze bidakura mu nzira muri rusangi ibitubahirijwe mu bintu bihambaye bisabwa. Ibyashikirijwe na Leta y'u Burundi ntibifasha kwishura ku buryo buhagije ku ngingo z'urwego rujejwe amahoro n'umutekano k'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zo ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi n'itariki 13 z'ukwezi kw'icumi rimwe, cyane cyane ku gikorwa nkenerwa cyo kugirisha ibiganiro byihutirwa atanumwe bikumira bifatiye kuyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha. Imibonano yararangiye, ingingo zikwiriye zikazoshikirizwa inzego zijejwe gufata ingingo z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzobandanya gukurikiranira hafi bibera mu Burundi, ugwe rwego rukaba rwiteguriye ibiganiro byubaka n'intambwe ziboneka kandi zizigiwe zafatwa na Leta y'u Burundi mu bituma ibintu bihambaye biri mu masezerano ya Cotonou byubahirizwa.
Mu kiganiro na Radio Ijwi rya Amerika, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Alain Nyamitwe nawe yagize icyo avuga ku byaganiriweho I Bruxelles.
Twabwiye nabo muri mushyiramo igihugu bya Buraya ku bijyanye n'agateka kazi na muntu hamwe n'ibijyanye na n'umutekano mbere n'ibijyanye n'amategeko amwe amwe akora akurikizwa ijeke amaradiyo cyangwa amashyirahamwe atigenga. Hamwe n'ibyerekeye ibiganiro hagati y'Abarundi twarabwiye neza aho igihugu cy'Urundi gihagaze, na cyane cyane ingene amategeko y'Urundi abwirizwa gukurikizwa kugira ngo ntaho nyangwe ku ruhande rumwe, ngabo kandi n'ingene ingingo zose zofatwa zaba izo kurekura amaradiyo cyangwa izari zo gutuma izo amashyirahamwe ashobora gukora ziteye gufatwa hisunzwe amategeko. Nawe ubundi tugiye guhonyanga amategeko, twabahaye ikiringo cy'ukwezi n'ubwo hafi amezi abiri kugira ngo dushobore kuba twatunganije neza aya matohoza. Amatohoza rero niyo aheza akeza bamwe n'abandi icyo ingingo zibereye zizofatwa kugira ngo abantu bafatije ibihano cyangwa amaradiyo afatiye ibyo bihano ashobore gusubira gukora. Hamatarasi kandi turabizeza yuko ibijyanye n'ibiganiro umugwi ujyane ushinzwe ibiganiro hagati y'Abarundi watangiye umurimo kandi ko witeze kuzokorana n'abahinga mu byerekeye ibiganiro, haba mu karere haba mbere n'abahinga mpuzamakungu ngo twisunze rwa rwandiko 2028 rw'akanama ka kishyirahamwe mpuzamakungu ONU kageje amahoro n'umutekano ku isi. Twarabwiye neza yuko ibijyanye n'agateka kazi ya muntu, ibijyanye n'aya maradiyo, ibijyanye n'amashyirahamwe yahagaritswe yuko tugiye gufata kubiha intumbero nduvuga yihuta kugira ngo amatohoza yatanguye anyaruke, hanyuma ikizoba muri amatohoza nico kidoja gituma tumenya ingingo nyukoko ifatwa koko kwa maradio amwe amwe turazi neza yuko amwe twarumvise neza ko yagiye mu bintu bijanye n'imigumuko canke mu bintu byo gushaka gufata ubutegetsi ku nguvu hama rero muco gihe ikintu kizokorwa hazokwirwa neza tuzuraba ingingo zo zafashwe n'ubwo butumwe n'ubutungane hanyuma rero zo zafashwe n'izavuga ati radio kanaka ireze canke ushaka kanaka ireze tuzuraba ifata ingingo yo kuzugurura mugabo mu gihe amatoza kibandanye ntibishoboka kuko murazi ko intwaro umuntu ayibereye ubutegetsi bumwe bumwe buvise ingene bukora ubutungane burigenga ije kinamashinga amateka birigenga hamwe n'ubutegetsi rero bwa leta burigenga kimwe kimwe kirafise aho gira naho gereza.
Uwo ni ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Alain Nyamitwe asobanura bimwe mu byo bateganya gukemura cyane cyane mu bijyanye no kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu basabwe n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Akaba yavuzemo gufungura amaradiyo n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta ariko agashimangira ko bizakorwa hisunze amategeko nyuma y'amatohoza. Ikigano muri sanga cyano ne rero turibanda ku burenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi. Twagirageje gushaka ministri ushinzwe uburenganzira bwa muntu Martin Nivyabandi ariko dukomeza kumubura kuri telefoni ye kuko yari mu ntumwa z'u Burundi zagiye mu biganiro i Brussels mu gihugu cy'Ububiligi. Twagirageje kandi umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu nawo batubwira ko umuyobozi wabo ataboneka kuko nawe ari mu ruzinduko rw'akazi hanze y'igihugu. Muri studio uyu munsi rero icyakora dufite umutumire wakurikiranye cyane ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi ni bwana Ancher niko yagize uyobora Ligue Iteka. Ikaze muri studio za radio Ijwi rya Amerika bwana niko yagize.
Urakoze
cyane. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina twakwibutsa abumva radio Ijwi rya Amerika ko ishyirahamwe ryanyu rishinzwe guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu naryo mu minsi ishize riherutse gufatirwa ibihano n'igihugu cy'u Burundi ubwo bahagarikaga konte zanyu zose. Niko bimeze
baheruka duhagarikira itariki mbi z'ukwezi kandi duhagarikiye amakonte gushika n'ubu.
Usibye kubahagarikira amakonte se mwemerewe gukora?
Yego, gushika n'ubu icyo tubona icyo tumaze kubona nuko baduhagarikiye batubujije ko dukura amafaranga ku makonte. Icyo rero urumva nta rwandiko rutubuza ibikorwa bikorwa turabibandanya tuzaza kongira ngo nejo cyangwa igihe ejo nibabona amafaranga dufite cyangwa nibabona ko amafaranga turonka azana inzira nziza ngira bushya baturekura dusubire gukora tujye gukiza kuko ntitubona icyo turiko turahoka.
Ese ubundi ishyirahamwe ryanyu ryakoraga kazi ki bwana niko yagize?
Ishyirahamwe ryacu kuva rijyaho mu guhera 1991 ibikorwa byakoraga ari byo kwigisha abanyagihugu kwigisha amateka n'amategeko abagenga aho ndetse mbere mu byo yagiye irakora mu gihe habonetse injyane hagati y'amasendika cyangwa n'iki ishyirahamwe ry'iteka yagumye ifasha cyangwa mu bindi nabyo nyine iradishinga n'igihe irafasha kugira ngo amategeko mabi amategeko atubanyiriza kiremwa muntu amategeko ubona ko asubiza inyuma mu buzima bwa kiremwa muntu irafasha kugira ngo ahinduke. Ama naho mu bindi tukurikiranira hafi iki ibibera mu gihugu byaba byiza cyane bibi cyane cyane agateka ariko karahungabana turabishyikiriza ubutegetsi tukamubwira ati bahindure tugahanura n'ibyo novuga ndetse mbere ni mu bijyanye n'intwari ibereye ko turazi umuntu murundi wese ahari abwirizwa guterera kugira ngo igihugu ciwe gitere imbere gitere imbere mu by'ubutunzi gitere imbere n'iby'amateka. Ibyo rero nabyo birafatira ishyirahamwe rigiteka nuko natwe dusanzwe dukora n'ishyirahamwe nkuko wumvise ari bya kera dufite ibisata mu makomini atari make ni mu ntara zose tugafite abaserukira byumvikana ko ibibera mu gihugu ku munsi ibibera mu makomini turabimenya hama rero tukabishyikiriza abajeje kubihindura. Ibyo tuvuga ahakuru ni icyo.
Bwana niko yagize iki cyemezo cy'ubutegetsi bw'u Burundi kubafungira amakonti cyabaye iminsi mike mutangaje umubare w'abantu bamaze gupfa kuva ibibazo by'u Burundi byatangira mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Ese mwatubwira icyo cyegeranyo uko mwakigezeho uwo mubarungano utubu ngo?
Ese nabwira gwema twebwe muri cyo cyegeranyo twagize guhera mu kwa mbere gushika mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Ibyo twagumye turaba murabona n'amabyari bihe bigoye birimo hategurwamo amatora. Bivuga rero ko ubwa mbere cya mbere cyo twaraba guhera mu kwa mbere kwari ubwigenge kwishyira no kwizana mu gihugu. Aho rero wumvikana ko twararabye ubwigenge bw'imigambwe ariko yitegurira amatora, ubwigenge bw'abanywanyi b'imigambwe, ubwigenge hanyuma n'ubw'amashyirahamwe mu gukora akazi kabo. Muri icyo cyegeranyo rero turabye kuri ibyo by'ubwigenge turavugamo yuko byabonetse yuko ata bwigenge bwabonetse kuva mu kwa mbere mu kw'icumi. Ubwigenge mu gihe mu by'amatora byibonekeje ko kiretse umugambwe wari ku butegetsi indi migambwe yose yaburagijwe. Aho mubona ndetse n'imbere yahisemo n'igihe amatora ntibayajamo. Aho tugarutse ku by'amashyirahamwe naho nyine hari cyo kimwe amashyirahamwe byaribonekeje ko abantu nabo nyine bagumye aho buragize. Aho rero ku minsi yadugu kwa mezi twava mu kwa mbere ujya mu kwa gatanu byagumye bihangana. Iki nacyo ni uko mu by'ubwigenge by'ukwishyira no kwizana ndetse mbere n'uburenganzira gushyikiriza akari ku mutima ukoresheje imyiyamamazo, ibyo byose twarabikurikiranye. Aho amashyirahamwe yagumye asaba kugira ngo yerekane akari ku mutima aho yagumye aburagizwa ata n'umunsi n'umwe bigeze bemererwa kugira imyigaragambyo. Ibyo byose birimo muri icyo cyegeranyo. Ama ikigira kabiri ni uko twaragarutse kuri ku bantu bagiye bicwa. Aho gushika mu kwezi kw'icumi hari hamaze kwicwa abantu bashika 500 n'indwi. Nicyo gihe twabonye turabona n'abantu bafatwa bidaciye mu mategeko, bagafatwa ijoro amategeko ubundi atabirekuye, bagatwarwa n'abapolisi novuga bari bageze kubacungera. Ibyo byose bamwe bagatorwa imisimba. Numvise yuko twatoye igitigi cy'50 n'indwi. Abagiye nabo barafatwa muri ubwo buryo butameze neza barenga 200. Aho ndetse mbere mu myiyamamazo yabaye yo kwiyamiriza ikingo cya gatatu hoba hari abantu barenga 900 bakomeretse bagiye kuvugwa nawe tubashoboye kubona. Ibyo byose urumva biri muri icyo cyegeranyo. Navuga rero mu nsamake icyegeranyo cyacu gihagaze ku bwigenge kwishyira no kwizana ku mashyirahamwe, ku banyamigambwe, ku barundi bose. Hanyuma bikagaruka rero n'ukuntu abantu bagiye baraburagizwa n'ubwicanyi bagiye buribonekeza. Aho bimwe bita n'abantu bagiye barabishika n'uno munsi. Nicyo rero niho navuga icyegeranyo cyacu kigarukira.
Bwana niko yagize kuri uyu munsi tariki ya 10 ukwezi kwa 12 isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bwa muntu. Mu magambo make, uburenganzira bwa muntu bwifashe gute mu gihugu cyanyu cy'u Burundi?
Mu magambo make digwe mandiko ndaraba Burundi mu Burundi sinovuga ko twasubiye ubwigenge nta buhari. Uko haba nkuko nayo ndavuga icyegeranyo cyacu ko kibivuga birababaje ko abandi bantu ariko bahimbaza umunsi mukuru w'ubwigenge nawe Burundi n'umunsi umuntu wese ahari yibaza ko ashobora gupfa ku munota. Ahangaruka ntanze k'akarorero sinogaruka ku by'amanama yo ntayakiba uko no gusohoka gutembera. Murabona amaradiyo abantu abarundi aho bari bageze ku ntambwe y'uko bumvirize radiyo yose bifuza bamenye amakuru ari karaba baterefona. Aho novuga ku bice byose agateka ku bice byose ntabwo buhari. Ngarutse ngende kuri kimwe amaradiyo yaratumye amaradiyo yacyize inkuru abarundi bose babayeho novuga ku bihuha. Nta ukimenya ikivugwa atumvirije radiyo y'igihugu. Ya radiyo y'igihugu nayo ivuga itera amashugwe abo boteye ibyatsi. Novuga ngarutse naho ku bijyanye n'amateka yo kubaho ku kiremwa muntu. Novuga Imana yari yaduhaye umuntu abyuka ari ndiye ko kumunota kumunota cyo gupfa wumvise abantu 500 bamaze kwishwa abo nawe tumaze kumenya abo nawe rigiteke yamenye bashobora kuba barenga ejo rigiteka yiteze ko mu gihe ibintu bizomenyekana aba bantu bibaza abantu birwa bari iki bavuga ko bicwa n'imbonera kuri minisitiri y'inkuzo nabo nabafana bo bapfa bose aba bapolisi birwa bavuga tuzi ko ari bo bice nabo hapfa benshi abo novuga ejo nitwamenya bamaze gupfa nukuri nukuri n'amakungu yose igituma n'amakungu nibaza adashoboka haguruka ntamenye ibiriko biraho kuko abatanga ayo makuru ibyo bw'ingenzi yuko ibinyamakuru byatanga ayo makuru ntabwo biriko babitanga byose byaraburagije abajournaliste baraburagije barahunze hama naho abatwara amashyirahamwe barahunze abatwara imigambwe barahunze navuga abari mu mugambi uri ku butegetsi bubahutse kuvuga aha ndagije imigambi yo gukomirana yumvire naho umuntu ari mu mugambi yubahutse kuvuga ati iki nigenda neza nabo baratugijwe wumve aho umuntu mu muryango umwana cyangwa umuvukanyi ahanuye aca aturaturwa aca yirukana navuga rero mu cyamake ni ukuri nta gateye akazi na muntu nta bwihenge mu gihugu bukivugwaho niteze ngira ngo mu nyuma iminsi izoza mugabo ikibabaje ni uko ibi byose turiko tubikegwa nani igipoli novuga umugwi wa mbere uza ku isunzu ni umugwi w'igipoli kigeze gucungera inzego ari ari wo mugwi twibaza ko warose inyigisho zikwiye uko gucungera inzego z'ikintu gisanzwe mugabo nibo batwara idarapo
bwana niko yagize turaza gusubira kuri ibyo bibazo ukomeje kuvuga gusa icyo twakwibutsa abumva radio ijwi rya Amerika nuko twagerageje gushaka minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu Martin Vyabandi ariko dukomeza kumubura kuri telefoni ye kuko yari mu ntumwa z'Uburundi zagiye mu biganiro i Bruxelles tugerageje mu murwi w'igihugu wigenga ujejwa gateka kazi na muntu nabo batubwira ko umuyobozi wabo ataboneka kuko nawe ari mu ruzinduko rw'akazi hanze y'igihugu bwana niko yagize mukanya wumvishije ministri w'ubanyi n'amahanga ikiganiro yahaye radio ijwi rya Amerika avuga ngo amaradio yafunzwe n'amashyirahamwe yafunzwe menshi akekwa kuba yaragize uruhare mu kugerageza gutembakaza inzego z'igihugu akavuga ngo bibaye ngombwa ko ayo maradio n'ayo mashyirahamwe bifungurwa bizakorwa hisunzwe amategeko ayo mategeko nayo bikazaba ari uko habanje kuba amatohoza n'iki mwavuga leta irabarega gushaka gutembagaza inzego z'igihugu
guhakwa gutembagaza inzego z'igihugu byarabayeho mugabo abantu bose babirimwo nta radio nabonyemo nta mashyirahamwe nabonyemo icyo nabonye nk'uko twayibona twabyumva na bari abasirikare n'abapolisi bafite izo mbunda bashobora gukoresha mugabo rero icyo nagira mbwiye kuri iryo jambo uwo mushikiranganji yavuze n'icyaha ntacyo twiteze kinini kuko ndiko ndakubwira ibi turiko turavuga sibyateguwe muri uno mwaka uri kuraraba ingene ibikorwa byagiye birakurikirana n'ibintu umugambi uri ku butegetsi wari warateguye neza aho ngaruka ku cyaha uri kuraraba ingene baburagije uwatwara iradiyo bogurugur ndetse mbere n'abandi bavuga amakuru ba journaliste bagiye baraburagizwa imbere y'uko dutangura n'umwaka no mu ntango z'umwaka nyine ukabona ingene baburagije abatwara amashyirahamwe mandanza karoro karaveri petero yarubuye kuraswa naho imana yakinze ugacufata n'uko watwara ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu atumye ko amashyirahamwe yaducamo imigwi ibiri yavuga ngo amashyirahamwe yegamiye leta n'ayegamiye opozisiyo ayo yegamiye leta rero yavuga nubwo zari mu nteguro kuko n'amashyirahamwe yagiyeho inyuma y'amatora y'2010 aho guhindura inzego z'ayo mashyirahamwe usanga umwe ngo bikorwa muri minisiteri y'interineti izo rero aho rero byagiye birakurikirana ayo mashyirahamwe yita ko ariyo yegamiye leta ni nayo yahagarikiye amatora yashyizeho aba bantu bariko baratwara ubu bivuga ko rero byari mu nteguro uwagiye n'amaradiyo yagumye aburaguza gushika haca turigwa kugira ngo amatora abe tacamira abe y'amashyirahamwe ari mu Burundi y'amashyirahamwe ya kera yahora kuri ako kazi atanuma kihari nagenda kubwire nimba general gumye mu Burundi naguma numba nuko icatumye ubu mperuka kumbaho kubera ko nagira nti nabasesereye baguma bavuga ngo urya muntu wewe umeyo ntagira umutima ntagira n'inyaza babona bafata mu ngingo y'ukunganagura kubera nagumyeho n'abasesereye karabwe murabona ibyabaye baciwe murasa twariye turi babiri icyo gihe mu mashyirahamwe aguma avuga ibiriko biraba baramurasa nanjye mu nyuma babona ngumyeho nagiye barategura umugambi wo kujya ni naho ubona ibindwi nyine muri uku kwezi nyine mvuye mu gihugu niho baciye bafatira ishyirahamwe ryanjye mugabo igihe nari ndiyo bamwiga buhongo kugira ngo bahangandaguye ivyo rero nkagira nti ivyo vyose vyerekana yuko bobo bagira bati amashyirahamwe yose ataguma atanga ibiriko biraba ave mu gihugu amaradiyo yarugaye ubu rero bace novuga bimwe mu kirundi bavuga ko bakinde birorera atanu umuntu n'umwe ashobora kuvuga ati ariko habiki ariko habiki mugabo rero nkuko nama ndiko arabivuga bariyenda jende ntari mu gihugu ibihumbi bitatu bari mu ishyirahamwe n'igiteka bazobandanya batanga inkuru.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Dufite rero n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi baduhamagara bashaka kugira icyo baterera cyangwa se batange ibitekerezo muri iki kiganiro muri isanga. Kuri telefoni turi kumwe na Claude Ranyuva.
Ndabumva mahoro.
Na mahoro. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu mu magambo make.
Yewe ni ibibazo nka bitatu na satwaje mu kiranganze mu gendranira ko n'andi n'andi makungu.
Umushikiranganzi ntawe dufite kuri telefoni, twavuganye mbere ariko kuri telefoni cyangwa muri studio ntawe turi kumwe, ndetse twagerageje no gushaka umushikiranganzi ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntitwamubona kuri telefoni, kimwe n'abagize umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu. Umuntu dufite uyu munsi kuri telefoni ni Bwana Anshel niko yagize uyobora Ligitech.
Ndiyo ngirageje kuraba ibintu bimwe baraba mu Burundi na Kamara Maza, kuko nigirageje nta muntu yova mu Burundi ngo hariho agateka kazi na muntu. Uravye abantu ingene bapfa, uravye ubutungane ingene bitwara mu bintu bimwe baraba mu Burundi, ukaraba iyo n'ibiziga baguma batora ibiziga mu mabarabara, bakurura abantu mu mabarabara, bica abantu nk'inyamaswa, n'ibintu bisigaye biteye ubwoba ku buryo umuntu asigaye yibaza ati mbe mu Burundi umuntu ni iki. Umuntu asigaye aba yagenda afite ubwoba byinshi, barabara ntushobora kugenda uri tranquille, ugenda wamenga hari ikintu wikanga. Donc tubayeho ubuzima bwo ku munsi nta muntu azi ibintu biteye ubwoba cyane. Nagira mbaze uwo muntu asirukira igiteka mu Burundi ni igice barimo barakora ko mbona amashyirahamwe yose yugawe, cyotuma kugira abarundi bagiye n'umwizero wo kumenya n'ibintu bimwe birabubona ko n'amaradiyo menshi yazimye. Ni iki kirimo kirakorwa kugira basubize agateka abarundi sirita mu byerekeye n'ibintu by'agateka kazi na muntu n'ayandi ibintu bimwe biraba biduteye ubwoba?
Urakoze cyane Claude. Turi kumwe kandi na Gilbert uranyumva?
Ego ndavuva cyane nyakubahwa mumenyesha makuru Edi Rwema.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ikibazo mfise, biraboneka neza ko mu Burundi agateka kazi na muntu katifashe neza, kuko ugerageje kuraba ibiriko biraba mu Burundi ntibihumuriza bose. Rero ikibazo nayo nashaka kubaza uwo mutumire mwatumiye, muranyumva?
Turakumva, komeza Gilbert.
Okay, ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire mwatumiye niko usanga kenshi baharanira ako gateka k'abantu bahugwa nk'ivya politike n'ibindi, mu basanga bari bagiye nk'abantu bamwe
nk'abahe
nk'akarorero. Urazi ko umuntu usanga afise nk'agateka ko kwiga cyangwa n'ubundi buteka ari kubaho no gushikiriza ivyiyumviro. Rero icyo kibazo fise ni nk'uko usanga nta mu Burundi ugasanga nk'abakoze nk'ibibazo vya leta, mugabo ugasanga bavuze ati nk'igiti kiri kiranaka kirafise uburenganzira bwo kwiga iyo kaminuza, mugabo hageze gutanga nk'ibisata hirya komisi ugasanga yafashe abantu bakeyi, abo bandi basigaye ugasanga twabuze iyo tujya n'iyo tuva. Ni nk'abantu kumwe ngo usanga kesha amashyirahamwe ntiyabapfugira, ni kubera iki?
Urakoze cyane.
Okay, murakoze namwe,
mugire umunsi mwiza. Bwana Anshel niko yagize bino bibazo bibiri. Icya mbere cya Claude aragira ati Niki murimo gukora kugira ngo muhumurize abarundi bumve ko uburenganzira bwabo burinzwe hanyuma Gilbert nawe akavuga ngo musa nkaho mwita cyane ku burenganzira bw'abanyepolitike mukibagirwa ubundi burenganzira bw'abantu bato basanzwe.
Yego. Nagira ati bamwe mira abantu bato abantu bagize ibibazo ndetse mbere bananyungane baravuga yuko ata burenganzira bwa kiremwa muntu bwo mu Burundi nkuko nari ndabivuze. Kuri Claude nagenda mbwire yuko ibyo dukora ibyo tuguma dukora ni novuga ni ibi by'ukumenyesha icyo dukora ni nacyo batuziza icyo turi ko turagira nuko tugerageza kuraba ibyo biriko biraba byose tukabimenyesha makumbi uko se barundi ko bituye niwe biriko birava ko ibi byose inkwezi y'amarere yose bikiva kuri se barundi ko bituye mu kuvuga rero mu muryango mu gihe wari se barundi wari se rugo ariwe kibazo biba bisigaye kwiruka ngo abanye cyangwa umuntu uze mu nshuti ubu rero niho navuga ishyirahamwe ry'iteka rigeze turiko twiruka mu nshuti turiko twiruka mu babanyi dusaba amakungu yuko yobona ibiriko biraba hanyuma afashe abihagari nicyo gikorwa dukora nacyo turiko turazira n'aba bari